Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika vuga Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mu giteza amatwi. Neujeniya mukankusa basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira no kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Impunzi z'Abarundi bahungiye mu nkambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania barataka ibibazo by'amazu ashaje n'ibyerekeye isuku nke bishobora kubakururira indwara.
Zirimo kugwa hasi. Ikindi nacyo gitangaje ni uko kila plot imwe batanga ihema rimwe. Mbishyitse na genyine ukarironga.
Ayipuri yikuye yatahira mu nzu duca tuca ngaho nyine tukitura tukayitega nta kundi. Imihana itatu ine usanga dusangiwe simwe.
Abo ni bamwe muri izo mpunzi. Nubwo bataka ariko bamwe mu Barundi bari mu buhungiro baravuga ko batiteguye gutaha nubwo perezida mushya w'u Burundi aherutse gusaba impunzi z'Abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye gutahuka bakubaka igihugu. Malawi nayo ifite perezida mushya, umutekano ni wose. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo amakuru avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu. Tubanze rero tubagezeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriye kandi turagezwaho na Thomas Kamirenge.
Duhere mu Burundi aho perezida wa Repubulika Evariste Ndayishimiye yaraye yashyizeho guverinoma ye ya mbere nk'uko bigaragara ku iteka. We na minisitiri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni bashyizeho umukono ejo ku cyumweru. Iyi leta igizwe n'abaminisitiri 15, batanu bari basanzwe muri guverinoma. Ni uw'imari ya leta, uw'uburezi, uw'ubuzima, uw'ibidukikije n'uw'umuryango w'Afurika y'Uburasirazuba EAC. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ni mushya, ni Ambassadeur Albert Shingiro wari usanzwe ahagarariye u Burundi mu muryango w'abibumbye. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano wa Rubanda nawe ni mushya, ni Commissaire de Police Chef Gervais Ndirakobuca uri ku rwego rwa Generali, kimwe na Minisitiri w'Intebe Bunyoni nawe ari mu Barundi bafatiwe ibihano n'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babarega guhohotera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Minisitiri w'Ingabo z'Igihugu nawe ni mushya kandi ni n'umusivile, ni Ingenieur Alain Tribert Mutabazi wari usanzwe ari guverineri w'intara ya Kirundo. Nk'uko kaminuza yazobereye mu by'indwara zandura Johns Hopkins yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibitangaza, isi yaraye irengeje umubare w'abantu miliyoni 10 banduye virusi ya corona cyangwa COVID-19. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri ku isonga, abanduye muri iki gihugu barenga miliyoni 2.5, abamaze gupfa basaga 125,000 ku bantu barenga 500,000 COVID-19 imaze kwica ku isi yose, kandi imibare ntitinda kwiyongera buri kanya. Hagati aho ejo bundi kuwa gatandatu abaririmbyi b'ibyamamare ku isi bakoze igitaramo ku ikoranabuhanga kigamije gukusanya amafaranga yo kugoboka abakene ku isi muri ibi bihe bikomeye bya COVID-19. Aba baririmbyi barimo Abanyamerika Jennifer Hudson, Miley Cyrus na Usher, itorero Coldplay ryo mu Bwongereza, Umunyakanada Justin Bieber n'Umunyakolombiyakazi Shakira bashoboye gukusanya amadolari miliyari 7 nk'uko babitangaje. Uyu mugambi wateguwe n'icyamamare mu bya sinema Umunyamerika Dwayne Johnson bakunze kwita The Rock n'umuryango udaharanira inyungu wiyemeje kurwanya ubukene ku isi witwa Global Citizen, ufite icyicaro gikuru mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe iki gitaramo cyarimo kiba, abakuru b'ibihugu bitandukanye nabo bari mu nama ku ikoranabuhanga yateguwe na Global Citizen ifatanyije n'inama nshingwabikorwa y'umuryango w'ibihugu by'Uburayi byiyunze Commission Européenne mu Gifaransa. Aba bakuru b'ibihugu barimo wa Canada, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Nouvelle-Zélande, El Salvador, Suède, Afrika y'Epfo na Barbade. Muteza matukira adijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye muri Afrika by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari umwuka mubi muri leta. Ministri w'intebe Sylvestre Ilunga avuga ko guverinoma ye ishobora kwegura. Intandaro n'ifatwa rya ministri w'ubutabera Celestin Tunga. Kwa gatandatu abashinjacyaha b'urukiko rusesa imanza bamutaye muri yombi bamumarana amasaha make bamuha ata ibibazo nyuma yarerekuwe arataha na dossier bamukoreye. Mu itangazo yakize ahagaragara ministri w'intebe avuga ko ibi ari ibintu bikomeye byari bitarabaho na rimwe kandi ko bishobora guhungabanya guverinoma n'izindi nzego z'ubutegetsi. Asaba president Tshisekedi kubaha abaministri hakurikijwe amategeko. Ati nta numwe muri bo ugomba kujyanwa mu bucamanza kubera ibitekerezo bye yatangiye mu ruhame mu nama y'abaministri. Aha Sylvestre Ilunga aratunga urutoki intonganya zabaye kuwa gatanu mu nama y'abaministri nk'uko ibiro ntangazamakuru bitandukanye bibyemeza hagati ya president Tshisekedi na ministre Tunga bapfa kutumvikana ku mushinga wo kuvugurura ubucamanza. Muri Malawi igihugu cy'abaturage miliyoni 18 umukuru w'igihugu mushya Lazarus Chakwera ejo yari imitswe mu mirimo ye. Chakwera afite imyaka 65 y'amavuko, amaze imyaka 7 ayoboye ishyaka MCP ryategetse igihugu imyaka 30 rikiri rimwe rukumbi ku ngoma ya Kamuzu Banda kuva mu 1964 kugera mu 1994. Lazarus Chakwera afite manda y'imyaka 5 yatsinze perezida ucyuye igihe Peter Mutharika mu matora. Muri Libani ministri w'ububanyi n'amahanga Nassif Hiti yahamagaje ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Beirut umutegarugori Dorothy Shia ngo amwitabe kuri uyu wa mbere saa 9 bari ku isaha imwe no mu Rwanda no mu Burundi. Ibinyamakuru byo muri Libani bivuga ko ashaka kumwiyama kubera ko ngo yivanga mu bibazo bwite bya Libani. Kuwa gatanu w'iki cyumweru kirangiye Madame Shia yagiranye ikiganiro na television yo mu gihugu cy'Abarabu Arabia Saudite yitwa Al Hadad avuga ko imyitwarire ya Hezbollah ibangamiye iterambere ry'ubukungu bwa Libani bugeze aharindimuka muri iki gihe. Yongeye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gufatira ibihano abafatanya na Hezbollah. Hezbollah ni umutwe ufite igice cy'igisirikare n'igice cya politiki niyo ikomeye muri guverinoma ya Libani. Dusoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho polisi y'umujyi wa Louisville muri Leta ya Kentucky rwagati mu gihugu ivuga ko yarayitaye muri yombi umuntu ikekaho kurasa mu baturage bari mu myigaragambyo yo kwamagana urugomo rwa polisi kubirabura yateguwe na Black Lives Matter bishatse gusobanura ngo ubuzima bw'abirabura bufite agaciro. Imyigaragambyo yabaye ejo bundi kwa gatandatu mu mugoroba nk'uko polisi ibisobanura. Uyu nguyu warashe yitwa Steven Nelson Lopez yishe umuntu umwe mu bigaragambyaga.
Thomas Kamirindi urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 mu gitondo. Mushobora kandi no kumva ibiganiro byacu binyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube Vewa Radio Yacu. Ikiganiro Iwanyu mu Ntara.
Iwanyu mu Ntara. Iwanyu mu Ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu Ntara.
Na Kajo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu Ntara. Ni cyanyu.
Nguko mwari mubyumvise mu nkuru mugenzi wacu Thomas Kamirindi amaze kubagezaho perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarashyizeho guverinoma ye ya mbere. Ni leta igizwe n'abaminisitiri 15. Batanu bari basanzwe muri guverinoma. Murabumva mu ijwi rya Jean-Claude Karerwa Ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu.
Umushanganji ajirinwa ya wakati mugihugu umutekano niterambe rusangi ni komiser do police chef Ngirakobucha Gervasi. Engineer Alain Tribert Mutabazi agenywe kurongo umushanganji bwo kwivuna abansi no kubungabunga abahoze ku rugamba. Umupasoni Nibizi Janine agenywe ku umushanganji w'ubutungane. Ambassadeur Shingiro Ruberuto agenywe ku umushanganji w'imigenderanire no gufashanya mu iterambere. Dr Ndyokubwayo Domisio agenywe kurongora ubushikiranganji bw'ikigega ca leta no gutunganya ubutunzi bw'igihugu. Dr Banyenyimbona Gasupari agenywe kurongora ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi. Dr Tadeo Ndikumana n'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida. Dr Rurema Deogid agenywe kurongora ubushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije. Sangani Umwami Deogracias ajejwe ubushikiranganji inyubakwa ibikoresho bya leta no kugwiza uburaro. Umupfasoni Domina Banyankimbona agenywe ku umushanganji w'akazi n'abakozi ba leta. Engineer Uwizeye Burahimu agenywe ku umushanganji w'amazi, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka. Umushingamateka Ndabaneze Makurata agenywe ku umushanganji w'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi. Ambassadeur Nibigira Ezekiel agenywe ku umushanganji ajye gukurikirana injira ry'uburundi umujyango wa Afrika y'ubuseruko, ugwaruka, inkino n'imico kama. Umufasoni Sabushimike Merida agenywe ku umushikiranganji w'ugushyigikirana imibano n'iterambere ridakumira. Umufasoni Nijimbere Maria Chantal agenywe ku umushikiranganji w'ugutumatumana kw'amakuru, ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibimenyeshamakuru.
Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahereye kuyerekeye impunzi z'Abarundi. Duhere muri Tanzania. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu muri icyo gihugu cya Tanzania zugarijwe n'ikibazo cy'amazu amaze igihe kirekire yarashaje, kimwe n'imisarane, aho usanga imiryango irenga itanu ikoresha umusarane umwe. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu gihugu cya Tanzania James Jovin yagiye mu nkambi ya Nyarugusu adutegurira inkuru ikurikira.
Ikibazo cy'amazu adashemeye mu nkambi ya Nyarugusu hanini kiri mu mazone y'icyenda, 11, 12 na 13. Biraboneka neza yuko amashyirahamwe yagenewe igikorwa cyo gusanura amazu adakorera cyane muri ayo mazone kubera ari inyuma y'ayandi, kandi abarongozi bakuru iyo bajya gutembera badakunze kuyacamwo. Ubw'iyo mpamvu bakunze gusanurira abatuye ku ibarabara gusa. Zimwe mu mpunzi zahaye ikiganiro cy'iki Amerika zivuga yuko hari bamwe bamwe mu bageze mu zabukuru basanurirwa, ariko ikibazo kiracyari kinini muri iyo nkambi ya Nyarugusu.
Twena kwitwa n'ibibazo tumaze zone z'inyuma, igice cya zone y'icyenda, igice cya zone y'11, zone y'12 yose na zone y'13. Ariko bidusanirwa nk'izindi mpunzi zo mu nkambi ya Nyarugusu. Ndetse aho binateye n'isoni, twebwe hari inzu nkeya zisanuye z'abatishoboye imwe imwe. Ituzi yuko batangana fa ku kambi yose isanuye turatanga.
Nabari bazi bonse rya mbere zarabaye nabi, zakuswe n'izuba, zakuswe n'imvura, mpakazi raononekara. None ubu turiko turahangayika, inzu ziri mu kugwa hasi. Kindi nacyo gitangaje ni uko kila plot imwe batanga ihema rimwe. Ntibarabati ufite umuryango ungana gute, wewe niryo hema mbishitse na genyine ukarironka. Umva ibibazo ni byinshi, kandi imvura uko yatasuye itasuye nabi, umunsi ku munsi iragwa kuzuba mu ijoro.
Basigaye inzu kuzibonye niko zimetse, hari imvura iyiguye itahira mu nzu, tuca tuca ngaho nyine tukitura tukayitega nta kundi. Ibibazo dufise kabisa ni byinshi, umaze kubona imvura iguye guherera ko ntiwobura ibibazo kabisa, ahubwo n'ingora nimba byoshoboka mwogiye mukatubariza hari imbere ukuntu bimetse, ko twaragiye kwa chefde zone turamubwira ibibazo dufise, aratwandika mugabo twayiteze ko tworonka mahema nk'abandi. Turacyarindiriye
ikibazo cy'amawese. Nacyo ni kimwe mu bihangayishije impunzi, ni mu gihe bagikoresha amawese rusangi, kuko usanga imiryango igera itanu ikoresha iwese rimwe. Ubw'iyo mpamvu impunzi ziridoga yuko zizohava zigwara indwara zifatiye ku isuku rike, cyane cyane muri iki gihe cy'imvura.
Urabibona kweri itwarete ntitubonye uko zibonye niko zimetse, ahubwo nibara ucume ngo twe ntituri nk'abandi. Iki gice cy'izore y'icyenda, iki gice kitasanuriwe, inzu z'amabati n'amawese baciye batwibagira, barabonye nyine ko ataho dufise tuba, abacabona no kwihagarika ko bidakwiye. Amawese kabisa aratugora, nk'ubu atari bake dukoresha amawese rusange. Imihana itatu imwe usanga dusangiye iwese imwe, nayo amagwara y'isuku rike, wowe urashobora guhagararira isuku mugaje usanga ujya mu banyi wawe, nawe ni ya tifatichemo neza ya uchusanga ni hatari kabisa kicho kiwazo kila tukora ni ngora ni hatari
tuwa kwa shama kwa yote rusa hangi ya mawese rusa hangi musanga mwere ngozi vili zitatu zine mwaka vishika kuri zitano na zitandatu usa musangi tuwa retimu usanga nisu kuriko ya kukulikiana kaya mwaka kuisu kwa liki umara hako tutunduwa ni masi mingene tutara tutarichwa nezi ya nguwa ya zisoku tuwanja marikuwa rete tukagie kusafugia watahama masirabu yoko sianzo kushirako watu ngozara hebe mwaka kumako zangozi hindi budget kagoo tuwagoo chane
ahugo ni ibara nivye vinoko tuku inje vizu hapa vitu marirabana kandi noneo hajemu imibu ni vindi vini
izo mhunzi zisaba mashirahamu ya genewe gufashi mhunzi kubagaru kirako kugira wabe hongu kwa bandi wabayeho buzima gumu buhongir
chutu sawa nukubo duvodu sanuri ya natuke uku ya kadushi ya kuiba hati nga bandi
habugi dufisi wakubuwa ngotukoshura kuimba mashuwa rete dufisi risaka chodu koresha mwako kanya rumba rete la sabi ya mashirahamu hayuwe ni yone isiwe kuduku likira natuke gimhunzi
chotu wa sawa yuwe ni tukwa sawa yuko ayamatuwa rete ya ruzu ye kwa sawa yuko waladuhi nduli ya wakatuwa kila yandi kwela biteri ngwara isazi zagumaziza kukora kumawoso yuzu kasusanga bidhiyo kubikore sato watu kwa tukoleesha mwisi yosu na chikitu maeromo tujira kukigoro mkaduhi ndo ya matuwa rete zara boma gulisha na kweli mvura ya yigi ya kwa isi inyuma isi sazira boma gulika zazuzwa vigora vichaziruzu la chana
pamge mbuga rigiwe ni kiwazo uchogu dasa nuligwa mazu ni kiwazo chama wese vama vitu ya mbiro vijama shirahamu ya jejo kikorugwa uchogu sanu lirimhonzi aliko nyichuba ronskwa nungushira kurutonde gusa bamara kugenda vikawabihez na hoa haliba mge basa nuliwa mazu aliko harabamaze imyaka itatu watu ye mutuzu dushaje chane kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini kubw'ijwi rya Amerika.
James Jovini urakoze kuri inkuru. Nubwo impunzi zikomeje kugaragaza ibibazo bizugarije mu buhungiro, bamwe baravuga ko batiteguye gutaha nubwo perezida mushya w'u Burundi aherutse gusaba impunzi z'abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye gutahuka bakubaka igihugu. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru yaganiriye n'abarundi bahungiye mu Rwanda mu nkambi ya Mahama iri mu burasirazuba bw'igihugu.
Amahoro nawe neke niyaboneka nshobora kuba nota.
Uyu mukenyezi atariye umwana akiri muto mu ikambi ya Mahama yahunze igihugu ciwe cy'u Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 co kimwe n'abandi bagenzi we barenga gato ibihumbi 60 babana ngaho. Avuga ko naho hashyizweho leta nshasha itariyo yahunze ataratekanirwa kugira ngo atahuke kubera atashimye ko amazina yiwe amenyekana twamwise Maria.
None ariko wumva dushobora gutarga n'ubu mbona yakwezwe ziracyahari none zigiha yumva twamutahira ko gute
mugenzi we afite ico asaba ubutegetsi bushasha kugira ngo we n'abagenzi we batahuke. Nuko atamuntu yosubira guhohotera mugenzi we amuzeza ko badasanga ivyiyumviro vya politike ubikoze nawe agahanwa.
Navyo niteguriye guhunguka kuko icyo nahunze ntikirahava. Nahunze agatotezo, nahunze amacakubiri afatiye kumoko bakiri amacakubiri afatiye kubyiyumviro by'umuntu uko umuntu yiyumvira kunyuranije n'ubutegetsi. Ubutegetsi bushashe bwa mbere bwo kwihutira gufata bajya abantu bimbonera kuri bakabashira munsi y'ubuyobozi bwabo kuko harimo aba imbonera kure zirusha ubutegetsi buramatari cya wibaza nk'umunyagihugu mutoyi wewe.
Aho ni nyuma yaho leta nshasha irongowe no mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye itereye akamo abahunze bose gutahuka kubaka igihugu yabivuze ariko arimikwa mu mabanga yiwe. Hari n'abandi bamusaba gutera intambwe akabasangaho bari kubahumuriza nk'uko byabaye ku mpunzi zo mu myaka iheze.
Natwegwe twahunze atari Burundi bwacu umukobwa umugore yawe kanye umugabo ni waza gucura twebwe rero tutashe Burundi butadukeneye ngo reka gutunyuruza natwebwe.
Uwuserukiriwe nkambi ya Mahama Jean Bosco kwibishatse nawe nyene yarumvise ako kamo yamara kuri we haracari kare ko impunzi zifata ingengo yo gutaha. Avuga ko barindiriye amezi ya mbere ingene ibintu bizoba byifashe.
Haracari kare kuko ugutaha biva mu mutima w'umuntu uko avyiyumvamwo, ariko bamwe n'abandi bazi ico bahuye naco cyangwa bazi ibyo babonye ntiharagera gutaha. Ibintu by'abantu bahunze birimwo amazu yacu birimwo n'ibindi bitandukanye n'ukuri nibarabe kugira ngo bacungere ibintu kuko igihe nticyagera bazasubire mu gihugu cyabo ariko ari amahoro.
na Margherite Barankitse atwari kigo Mezo Shalom gifasha impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda ntiyahumurijwe n'ijambo ryashikirijwe no mukuru w'igihugu mushasha amenyesha ko ingingo za mbere zo gufungura abafunzwe arizo zotanga umwizero
rya jambo nta mwizero rya duhaye umunsi twobona ko barafunguye bajya abantu 1900 bafunzwe barafashe abicanyi bari mu nzego za leta mubona hari amahoro ni umunsi nzobona ko ibyo bintu byose bahamagaye ngo bagire ibiganiro umuntu akajyama atakirara ku mugono tuzutaka kilometero 30 no ngahe muyinga si hafi
nubwo biruko hari urundi gwaruka gwize myoga itandukanye cyane cyane gushona impuzu witeguriye kwamegutahuka gushika bwubaka igihugu rugashinga amashirahamwe n'amakoperative yo kwiteza imbere twarusanze aho rushonera muri ateriye imahama
nidutaye Burundi turiko turitegura kuzokubaka igihugu cyacu na cyane cyane natwe twagira made in Burundi
tutahe inzi no gushona ashe nzotaha mfise ubumenyi nkora umwuga
ije nitwataha ndova yuko muhazashaka kwihangira imirimo
kuko nararumetrije nitwataha mu Burundi umuntu yoca yugurura atelier akaba arakora amahoro niyaboneka tutotaha
Icyamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR rivuga ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 rimaze gutahukana abarundi barenga 186,000 babyifuza bavuye hanini muri Tanzania n'ubugemeza ko uwo bisaba atakibuza ko rizomufasha guhunguka ahazoba ari hose ico bikoze ibitigiri vy'iryo shiramwe HCR vyerekana ko n'ubu hakira bagihunga umutekano muke kuva mu mwaka utanguye HCR rivuga ko abarenga gato 3,240 bamaze gusaba ubuhungiro mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu Rwanda muri Congo no mu Buganda ku bw'iryo shyirahamwe ubimpunzi z'abarundi ziharugwa mu bantu barenga gato 33,500 Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru urakoze tuve mu Rwanda twerekeza muri Malawi igihugu cyaraye kimitse perezida mushya Lazarus Chakwera naganiriye n'umwe mu barundi baba muri icyo gihugu Icyo babiteze ku muyobozi mushya ni Innocent Magambi urongoye ishyirahamwe There is Hope rifasha abanyagihugu hamwe n'impunzi kubana mu mahoro. Nabanje kumubaza uko umutekano wifashe muri rusange muri iki gihe.
Ego Dr. Chakura yarahiye ejo kandi byagenze neza igihugu cyose yemakisha umutekano. Ahantu hamwe gusa habaye akaduruvayi ni ku ngoro y'umugambi arongoye. Niho mu ijoro ryo kwa gatandatu niho abantu batazwi batereye ibyuka bifite umuriro ingoro isa yahiye gatoya ariko abantu baratabaye bayisuka kwa mazi nije gusa byabaye ariko ahasigaye naho umutekano n'intangere kubera mu gihugu
mu byo perezida Chakwera yijeje se hari ibyo mwebwe musanga bishobora kuba byafasha nk'impunzi muri rusange
kuri cyane navuga n'uwo bari kumwe na vice perezida wiwe bashyira imbere igihugu cya Malawi abanyagihugu ba Malawi twebwe ntikosoka twivuga twitangira imbere ngo hari icyo bizodufasha ariko abanyamalawi bateye imbere na turizera ko twe turi mu gihugu cyabo tuzotera imbere ntacyo aravuga cyane kubyerekeye impunzi cyangwa abanyamahanga ariko n'umuntu aboneka yuko afite ibyumviro byo guteza imbere byo kubandanya umutekano kandi turazi neza yuko hagati y'akazi na muntu azogashyira imbere kuko mu bihugu byinshi impunzi bakorera ku buntu bosa uburenganzira bwo kubaho bidagadura kandi bafasha mu kubaka igihugu rero turizera ko natwe bizadushikira bikatugendera neza
wowe nk'umuyobozi w'umuryango udaharanira inyungu ubuzwi ku izina rya There is Hope icyo cyizere hari icyo murimo mubona mukurikije nyine ingamba perezida mushya yafashe mwebwe ku buryo bwihariye hari icyo mubona bizabagezaho
ego turabona yuko bwa mbere koko igituma ibikorwa bitagenda neza tuvuge nk'ibikorwa dukora byo guharanira impunzi no guteza imbere abanyagihugu n'impunzi bose hamwe hariho ibintu byo byirushwa byinshi cyane ku buryo itegeko ryandikwa rikemezwa ariko kugira ngo rishyirwe mu ngiro ugasanga bifashe imyaka myinshi rero ko ari umuntu asa naho mengo ashaka gukuraho intwaro ivangura intwaro ijya rushwa cyane turiza yuko natwe ibintu byinshi twagiye tuvuga twagiye dushira imbere ibyo nta leta ivuyeho yemeye Washington DC mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani avuga yuko agiye guhindura amategeko araba impunzi mu gihugu akabemerera ukwisanzura ukugendagenda ukuba ahantu bashaka bakakora ibyo bashaka gukora turiza yuko nawe nyene ibyo azobikurikira azobishyira inyuma nk'uko abo bandi bagiye babikora rero turize afite icyizere muze kuri yuko naho atatuvuga cyane naho atavuga ibyerekeye impunzi cyane ariko turize ari yuko muze kuri azotwara agatwarira bose nk'uko agenda abivuga
hari ikintu se wifuza kubwira abatwumva cyane cyane muri ibi bihe abantu bahanganye n'icyorezo cya virusi ya corona ukurikije uko ubona iki kibazo cyifashe mu gihugu muri iki gihe hari icyo usanga perezida mushya azashyiramo ingufu mu guhangana n'iki kibazo kurusha uwo asimbuye
tubize neza yuko cyakorera azogira icyo akoze kuko nimba mu by'ukuri ashaka ko atwarira abanyagihugu nk'uko agenda abivuga kandi akazemanga turizera yuko icyorezo cya corona kizomara gishinga kuko turavuze nk'ingamba zashyizweho na leta ivuyeho ntizari zishemeye cyane kandi ibihe mu by'ukuri igihugu cya Malawi cyari kivuyemo n'ibihe byari bigoye kuko umwaka wose muzima abantu bafise uruhagarara bari mu byerekeye amatora mu byerekeye bigaragambya bagira gute rero ubuguye basa naho umenga abantu baruhutse imitima ndizera ko nacakora nyine azobye hari icyo azobikora kuko uravye mu ngamba yahora akora mu za kampanye ahora agendagenda akora usanga yambara agapfukamunwa rero turizera neza yuko icyo kirambye icyizere ko hari icyo azobikora kuko ibiharuro hano muri Malawi biyandanya gutera imbere bitera imbere cyoke mu masaha mirongo ibiri n'ane aheze abantu barenga ijana bashashe babonesha bafise ikibazo cya corona rero turizera yuko mu by'ukuri hari icyo azokora icyo nifuza ko yokora ubwa mbere nk'imuri ino ndwi ni gushyira nk'itegeko ryemeza yuko uwo ari we wese agiye ahantu hahurira abantu benshi atezo kwambara agapfukamunwa turazimbutse kuko abantu batwikorera amazu yabo barashobora kubikora mu by'ukuri
Innocent Magambi umurundi uba mu gihugu cya Malawi arongoye ishyirahamwe There is Hope rifasha abanyagihugu hamwe n'impunzi kubana mu mahoro Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tugeze ku mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 29 y'ukwa gatandatu nk'uyu munsi mu mateka habayeho turashyigezwaho na Venuste Nshimiyimana
hashize imyaka 62 uyu munsi ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1958 igihugu cya Brazil cyatsinze Suwede ibitego 5-2 mu mukino wa nyuma wo guhatanira igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru Brazil yari yatangiranye amahirwe kandi igaragaza umukino urimo ubuhanga ku buryo na n'ubu cyitwa umukino wanogeye amaso umukinnyi wagaragaye cyane yari umuhungu w'umusore w'imyaka 17 witwa Edson Narantes do Nascimento uzwi cyane mu izina rya Pele akaba yari yatangiye gukinira ikipe y'igihugu cye afite imyaka 16 mu mikino yo guhatanira icyo gikombe cy'isi Pele yagaragaye cyane igihe Brazil yahuraga n'Ubufaransa kandi nibwo bwari bufite ikipe ya kabiri ikomeye cyane ariko Pele yaberetse ubuhanga atsinda ibitego 3 mu mukino wa nyuma Brazil yakinnye na Suede Pele na mugenzi we Vava batsinze ibitego 2 buri wese igihe bakiraga igikombe cyitiriwe Jules Rimet nk'ikipe ya mbere ku isi abakinnyi bose ba Brésil bararize Brésil yongeye gutsindira igikombe cy'isi mu mwaka w'1962 no mu mwaka w'1970 bityo ihita igira uburenganzira bwo kugumana igikombe cyitiriwe Jules Rimet kubera ko yari ibaye ikipe ya mbere mu gutwara igikombe cy'isi ku nshuro ya 3
Venuste Nshimiyimana ni we utugeje ku musozo w'aya makuru twari twabateguriye kuri iyi saha inshuti banywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika tubashimiye cyane kuba mwateze amatwi nshimiye kandi bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho baherereye hose mu ngo zabo uwadufashije kwegeranya ibiganiro Mokubiri Yabaro kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukamuzi tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe mwese tubararike kandi ibiganiro bya radiyo yanyu Ijwi rya Amerika mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona